mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio gatano muri 10 na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyuno mwanya zimezime mu ngingo yivyo twabateguriye.
Mie niko hapa mi peke sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
Uyu numufasoni Josiane ya Bintu ari mu Banyekongo barenga igihumbi bahunze intambara ziko zibera muri Kongo Mabintu muri Makagira ati na jeje nyene kandi sintekaniwe iyo nkuru co kimenyerekeye inama y'abakuru bihugu vya Afrika izotangura ejo kuwa mbere ya Addis Ababa muri Ethiopia. Turazigaruka kwandi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ngere ndabahikaze jo aho bukera ya Addis Ababa muri Ethiopia haratangura inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ibazo nyamukuru indongozi za Afrika zizogaruka ko ni kibazo c'ibiturire nabimukira. Amakuru dukesha ikinyamakuru cy'Abongereza BBC nuko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aza yamaze gushikayo yasavye ashimitse Perezida Joseph Kabila wa Kongo gutunganya amatora bitarenze uno mwaka. Yongeye kandi avuga yuko abera intamba mu mugambi w'amahoro muri Sudani y'Epfo bakwiye gufatirwa ibihano bikomeye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba bikaba byitezwe yuko azoshikirizwa ku mugaragaro uburongozi bwo mu muryango umwe bwa Afrika ku kingo cy'umwaka muri iyo nama. Turabandanya rero namakuru twafitiye mu karere Imakamba. Impunzi z'Abanyekongo igihumbi na 31 zari zahungiye muri komini ya Zalake uzakiriwe n'ishamwe RCR mikambi mfata kibanza igatara iri muri komune Mabanda. Mugenzi wacu Krisi Munezero yanyarukiye kugira ngo arabe ko vyifashe. Bamwe abasanze bari kumviriza uturadio abandi nabo bakora ibikorwa bitandukanye.
Iyo radio ni yasadiki umwe mu mpunzi z'Abanyekongo avugiriza mu ikambi y'igitara kugira we na bagenzi we baronke ikibamarirungu.
Kama tugisikia kamzi.
Iyo twumvirije akaziki turinezereza tukibagira ivyumviro bibi.
Bisha mawazo kabisa.
Naho uvuga uko izo mpunzi zakiriwe ahegereye umupaka Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania zivuga yuko zifise ibibazo bibabangamiye. Muri abo Banyekongo 1031 bagwiriyemo abakenyezi n'abana bamwe umutima urahagaze bibaza uko ivyabo basize mu gihugu cha Congo biriko birononekara. Abandi baburanye n'ababo nk'uko byashikiri jwe n'umutamakazi Josiane ya Bintu.
Mie niko hapa mi peke sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
Ndi hano mu ikambi jenyene numva ata mahoro fisi. Naratakaje abuzukuru banje Bumirie na Giselle sinzi uko nogira ngo ndababone. Ndifuza abomfasha kubarondera. Ndakeka ko baba bari mu rumonge.
Umonge njo minashakia wanaweza waonekana tu.
Abandi na cane cane bacuruza babone yuko kubera guhunga urudandazwa rwabo ruzoca rusubira inyuma bakifuza gusubira iwabo vuba. Ikibonekeza kidasanzwe nuko abatari bake muri izo mpunzi bahunganye duke mutwo bari batunze. Urabahunganye ibitungwa, abandi amamatera, amahema, ibifungurwa n'ibikoresho byo guhinga umuyaga nkuba biboneka yuko ubutari ubwa mbere bahunga.
Sisi tumeshazwe ya ukimbizi.
Twaramaze kumenyera guhunga, tumaze kwiruka kenshi. Dusa nkaho twabimenyereye. Nico gituma kubera mabi tumaze kubonera mu buhungiro, twibangikanya utwo twokwikorako. Ibi mubona sivyo byenyine tuba dutunze. Ariko iyi ntambara iteye, urahitamwo vuba na vuba ivyo wotekera. Ibindi impuzu n'ibikoresho byo mu gikoni tubisiga muhira.
Lakini manguo, vyungu na mambo kazalika vingine binabakia huko Kongo.
Ariko naho biruko izo mpunzi z'Abanyekongo ziragerageza gusamara no kwinezereza. Hari abo twabonye ariko barakina makarata, abahingura imishatsi, hari kandi n'abasenga.
Jina langu naitwa Manda Marutonde Antoine.
Nitwa Manda Marutonde Antoine, mfise umuryango w'abantu batanu. Iyi ni Bibiliya ndiko ndasoma kubw'ingorane ndimo. Numva kandi noshimira Imana kubona narashitse hano atangorane.
Kwa maana nimefika hapa bila tatizo yoyote.
Abandi bahitamwo kumviriza imiziki y'iwabo bakanatamba.
Najisikia sawa tu kama hewa ya kwetu.
Numva merewe neza, biragabanya kwiyumvira. Ndakunda gutwenga kuko sanganye indwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso. Mbandanije niyumvira ibimbabaje sinomara na kabiri. Ndagerageza gusamara kuko igikuru ari uko narusimbye. twe na bagenzanje duca twumviriza imiziki wacu nka Werason tukanatamba
ikiya miziki yetu ya Wera tunasikia na tunacheza
Ishira mihase ryakirije mpunzi amwikambi y'igitara bimenyesha yuko bifadikanyije n'ishira mu YM bagiye gufasha impunzi zifuza gusubira vuba mu gihugu cyabo kubandi hase ivuga yuko bazojanwa mwikambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi igitara muri komine Mabanda Chris Munezero ijwi rya Amerika
Chris Munezero arakenuye amakuru tubafite duce tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu hishamwe mpuzamakungu ONU riri mu isekeza ryo gutanga incanco za fièvre jaune mu bihugu nka Nigeria na Brazil ibindi kuri no nkuru ya Lisa Shen akoresheje ijwi Amerika i Geneve murayumva mu ijwi umunyamakuru w'ijwi Amerika mu gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda Claude Ganza munyamagana
Nigeria irateganya gukingira miliyoni zisaga 25 mu mwaka utaha niwo mubare munini uzabukingiwe mu mateka y'iki gihugu mu gutangiza iki gikorwa ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryahuguye abaganga ibihumbi bazatangiza inkingo OMS ivuga ko mu ntara za Kogi Kwara Zamfara na Borno hoherejwe abagera ku 3000 bazakingira abantu kandi OMS ivuga ko mu ntara ya Borno bazibanda kubakuwe mu byabo no kubaturage bo mu bice bahungiyemo umuvugizi wa OMS Tarik Jasarevich avuga ko intego ari ukugabanya ikwirakwira rya fièvre jaune kandi ko 90% by'uduce tuzintara tuzakingirwa iri mu mugambi wo kurandura burundu icyorezo cya fièvre jaune murabizi ko tutabasha kurandura virusi ya fièvre jaune kuko ikwirakwizwa n'imibu ariko twayirinda dukoresheje urukingo rumaze igihe ruriho gukingira abantu benshi bashoboka rero nibwo buryo nyabwo bwo gukumira ubwandu bushya bwa fièvre jaune
The best way to prevent outbreaks of yellow fever.
OMS ivuga ko mu mijyi ya Rio de Janeiro na Sao Paulo muri Brazil abakabakaba miliyoni 24 bazahabwa inkingo mu byiciro. Ivuga ko uburyo bwo kudatangira umuti wose icyarimwe burondereza umuti kandi ko gutuma benshi barindwa ikwirakwira ry'indwara. Gufata umuti wose w'urukingo birinda mu buryo burambye icyorezo cya fièvre jaune. Gufata kimwe cya gatanu cy'umuti ugenwe bihumu biri kudahangarwa n'iki cyorezo mu mezi 12 yose cyangwa ashobora kurenga ni uburyo bufatwa nk'ubwizewe kurusha ubundi buriho mu gihe hari inkingo zidahagije
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikibazo c'impunzi rero gikomeje kuvugwa ijya nino mwumvise ko intara ya Makamba yakiriye impunzi zitari nke z'abanyekongo harimo n'abarundi bahunze imigwano hagati ya basoda ba leta Kongo na n'imihari iri igwana makambi nayo atari make ijya nino arimo impunzi z'abarundi n'abanyarwanda muri izo rero mpunzi z'abarundi hari habagize amahigwe bararonka ingene bashaka ngaha muri Amerika bakuwe mu makambi impunzi atandukanye bamwe muri bo barashoboye kwiyungunganya abandi bakaba bariko baragerageza kuraba ingene boshobora kumenyera ubuzima bwa Amerika mugenzi wacu Oriane Tangishaka yegereye umusore witwa Joseph Habimana ari mu babishoboye afise amatungo atari make amubwira kabanga yakoresheje reka dusubire tubatege amatwi mu kiganiro muri sanga bakoze
Igitegiri kitari gito c'abarundi bagiye barahunga intambara mu gihugu cabo c'amavuko kuva 1972 88 93 96 2015 bahungiye mu bihugu bibanyi Rwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania n'ahandi benshi muri bo bahungiye muri Tanzania bakaba bamazeyo igihe kitari gito mu nkambi z'impunzi nkuko bizwi muri izo nkambi z'impunzi harimo Kasulu Ngara Lukole Mtavira Myobozi n'ahandi abatare bake muri bo naho bavuga ururimi rw'Ikirundi bavukiye muri zo nkambi kandi bakaba batarigera bakubita ijisho igihugu cy'u Burundi. Ishiramo mpuzamakungu rifasha impunzi n'abimukira muri Amerika USCRI rivuga ko icyumviro cyo gutahuka mu Burundi aho bavyeyi canka bavyeyi babavyeyi babo bavukiye nticoroheye abatari bake mu biro vya HCR byagiye biragerageza kubafasha gutahuka mu Burundi. Hari abari bamaze imyaka 40, 30, 20 bari mu buhungiro bakaba byarabagoye kumenya iyo baje bava mu Burundi kubera uko guhunga bakiri bato. Abandi baratinye gutahuka kubera amatongo yaze mu miryango yabo bagatinya ko batogira aho barima bashitsi wabo. Kuri izo mvo mu myaka ya vuba ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyagiye birasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira izo mpunzi z'Abarundi kugira bashobore kuronka aho batangura ubuzima bwabo neza. Benshi muri bo batwawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta za Arizona, Texas, New York, Illinois, Tennessee n'ahandi. Rero kibazo ni mbega ubuzima bwabo Barundi baje bava mu nkambi z'impunzi muri Tanzania bwifashe bute muri kino gihe. Habimana Joseph umwe muri bo umusore w'imyaka 27 inyuma y'imyaka idashika 10 avuye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi irukore muri Tanzania afise ishyirahamwe ritwara imizigo mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Amaze kugura amazu atatu yose afise agaciro karenga $500,000 by'amadolari. Afise ibikamyo birenza agaciro k'$200,000 by'amanyamerika y'amadolari. Arubatse afise umugore n'umwana. Mbega Joseph yabigenjeje ate uko guteka umutwe mu mwanya muto yabigenjeje gute? Impanuro yohugwaruka bagenzi be mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania n'ahandi kugira nabo biteze imbere n'izihe? Joseph Habimana ni umutumire tugiye kuganira. Reka nakire umutumire wacu mu kiganiro ni Joseph Habimana urahura komeye.
Turaho.
Joseph navuze vyinshi kuri wewe kumbure nkuko tumaze imisi tuganira uri umuntu uca bugufi cyane bimwe mu byo twatangaje kumbure ni ibintu bigutuma ugira amasoni utifuza no kubishyira ahabona ariko tuganira narakubye yuko hari ibintu bidasanzwe kandi ugwaruka rukwiye kuvyumva kugira nabwo ruronke intege rushobore nabwo kumenya yuko rushoboye. Imbere yuko utwiganira aho waje uva muri Tanzania nuko vyagenze tubwire uko kwiteza imbere mu kanya gato mu majambo make aho shikiye muri Amerika uwo vuga yuko vyagenze gute muri make.
Muri Amerika tugeze ngaha ikintu cya mbere nabonye cyamfashije gusoma ibindi byose ni kinyabupfura indero uko babavyeyi n'ukwitaho ishuri n'ukugira abagenzi beza n'ukugerageza kugira ngo nshobore kurondera abantu bansumbye ubwenge kugira ngo bashobore kugira ikikumfasha mu bitekerezo.
Uravuze ishuri ryo bari rimwe mu byagufashije kwiteza imbere.
Ishuri akanya gatoya yaramfashije mu kumu ubumenyi bamushobore gusoma no kwandika no kugira ama research ariko mu iterambere ry'iwanje aba ku bantu nagiye ngane nabo nahuye cyane cyane mu buzima nibo ahanini bamfashije mu iterambere ry'iwanje banyereka yuko ku ishuri atari yo nzira yonyine yo muri bwo kwiteza imbere. Inzira zo gutera imbere ari nyinshi cyane cyane nishoboye kumenya what I'm capable of doing, my passion, cyangwa se ikintu nshobora kuba nokora mu buzima kikoreye akazi nshobora kugira iki nanjye gushika iyo ngomba gushika atari ku ishuri gusa nshobora kujya ngo nshobore gutera imbere ariko hariho n'izindi nzira mu buzima umuntu ashobora kunyuramo ariko agashobora gushika iyo agize ikiriya agiye.
Ni byiza cyane rwose nk'uko mubyumvise Joseph avuze ati ikintu gihambaye cyane ati ishure ni zimwe mu nzira nyinshi umuntu ashobora gukoresha mu kwiteza imbere. None Joseph uwo tubwira ubuzima bwawe muri Tanzania mbere yuko tuza hano muri Amerika ubuzima bwawe muri Tanzania we n'umuryango wawe rwari rwifashe gute muri make ubwira abatabuzi cyane ababwumva ariko wewe wabubayemo bwari bwifashe gute?
Mugize neza Uyan. Ubuzima bwiwanje kurandi bwiwanje mu nkambi twatubayemo ntago bwari bwose. Ubuzima bw'impunzi tarabaye impunzi rema umuntu arabwumva ariko bumenywa n'uburimwo ntabwo bwari ubuzima bworoshe ariko bivanye n'uko rimwe na rimwe ubuzima uko bugutwa aho bugutwaye ubwakiruko nyine twaracyagorinze duca muri byinshi ubumwe kwita impunzi ntago bwari bworoshye ariko kubw'Imana twaracyubuye kugira iki surviving uzimo cyumwe ngonzafite sangute ari surviving ako turigayo nubwo bitari byoroshye inzara agacinyizo agahazo ubusuma bwari buhari kwisumi bwari buhari ariko kubw'Imana nyine turaca muri ubwo buzima turaburengana ariko muri make ntabwo bwari bworoshe
hanyuma nyine muri ubwo buzima butari bworoshe muragira amahigwe icyumviro cy'uko kucukuzana impunzi muri Amerika kiraza byagenze gute kugira ngo namwe mushobore kujya muri uwo mugwi muze muri Amerika
vraiment novuga ngo Imana yonyine niyo novuga ati yagiye mu bagira neza baradutekerezaho dushobora kuza ngaha nk'impunzi zirenga igihumbi nka mirongo ibihumbi n'imiryango nk'igihumbi nka mirongo ibiri novuga twaje ni gurupe imwe twaje tuje muri Amerika nta muntu n'umwe yigeze abisaba kuza hano muri Amerika mbese ntabwo twanabitekereza kuko twari dukenye benshi ababyeyi bacu ntibashoboye kujya mu mashuri kuko mubizi kujya hanze bisaba umuntu w'umutunzi umuntu ayize amashuri rero ku bantu bari babaye muri amakambi y'impunzi vrema nta n'umwe yari afise ubushobozi ushobora kujya ngaha rero nta n'umuntu yanabitekereza yuko yonashika ngaha muri Amerika cyangwa se ngo yurire n'indege agende urazi ubuzima twatubayemo rero kuza ngaha muri Amerika navuga yuko ni Imana yonyine ubwayo nta n'umuntu yanabirota burya umuntu arota ikintu ashobora kuba yona mu buzima yonashika sinanarota yuko nonahonyoza ikirenge mu ndege cyangwa usibye n'indege gusa nta n'imodoka nari bwagenderemo mu buzima busanzwe
ni ukuvuga ko wagiye mu ndege utaranajya no mu buduka
ego
ni ikintu gihambaye cyane urumva wowe waraciye mu bintu bidasanzwe kabisa wavuye mu nkambi uvayo wurira indege uza muri Amerika ubuzima burahinduka ni mu watabizi ni programme za HCR ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yazanye impunzi z'abarundi muri Amerika icyo gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu n'imbere yaho urumva hama urashika ino muri Amerika utangura byagenze gute majambo make ushitse muri Amerika we n'umuryango wawe wahabonye gute byagenze gute mu gishika
mugize neza Ryan tugishika ngaha muri Amerika cyukuri ntago byari byoroshye ariko kuri twebwe tumeze twabaye mu buzima bugoye mu makambi y'impunzi ariko abantu benshi babonye gutandukanye muri uko kugorana ahanini ikintu cyatigoye cyane rwari ururimi nk'uko mubizi ururimi utaruzi usanga bigoye kugira ngo ushobore kuganira n'abamura muri icyo gihugu ushobore kumenya amateka n'amateka y'icyo gihugu aho ushobore kumenya uburyo uhitwara ariko abagira neza ujya umuntu uw'Imana Imana yama imukurikirana ahaja hose abagira neza baraza bakadufasha bakatwerekera inzira yo kunyuramo rero dushyize ngaha muri Amerika ikintu nyamukuru novuga ati cy'ingenzi yari indero ubwo umuntu yaragerageje kubahiriza amategeko y'igihugu no kurondera abantu b'abagenzi bashobora kugufasha mu bitekerezo
birahambaye cyane Joseph urumva amatelefone Facebook hose abajene barifuza kukubaza ibibazo gushikiriza ibyumviro nabo nyine tubaha karyo bakubaza ibibazo bahe ibyumviro tuje ku murongo wa telefone duhere kuwitwa Elia uraho urakomeye
ndaguhaye mwiriwe Oriane cyangwa ishaka kandi ndakomeye
ni byiza cyane Elia ikibazo cyangwa icyumviro
ndahaye mwiriwe bimwe by'imva mutima wa mutumiye
mwiriwe
horo kama nashaka kukwibariza mutumire urabona twese ino turi mu bukene no vuga yuko atakuntu umuntu yabuvuga aho bamwe dushobora no kurya rimwe ku masaha 24 mbega gushika iyo onye yokoro hakwitwebwe tuca kiri wa mahirwe ngo duce nko ku ntebe y'ishure naho mbona twagiriwe amahirwe tukaba turiko turiga cyongereza ubunyene dukuze tungana gutya nyene hama mwaba mwiteguye gute gufasha abantu bamwe bamwe bari mu bukene butagira izina na jewe ndimwe akabaze izo kanje karakonye murakoze uko dusanzwe dufise isimbiro nk'icyumviro cyo kudandaza nk'utunzi nkagenda afise ikibanza naguze mu isoko mugandaburi uwongana n'agatahe mwaba mwiteguye kuzodufasha murakoze.
Urakoze Elia. Reka twakire kandi na Etienne mbere yuko duhaka ryo Joseph. Etienne uraho neza?
Ndaho cyane.
Amahoro.
Na mahoro buke buke.
Duhamagaye rihe ga Etienne.
Cyenda igitega.
Nduga ku ijambo.
Ego cyane nashaka gukeza cyane o Joseph kubona yaciye mu ngorane zikomeye ari mu nkambi y'impunzi agashobora gushika hiyo muri Amerika hanyuma tukaba twumvise ingene yateye imbere cyane. Ego uwa hejeje kuvuga manyenye zavuze yuko turi mu bukene ntambwe rwose yabeshe bukene dufite n'ibindi cyane yavuze ko umuntu ashobora gufungura rimwe mu masaha 28 hari n'abashobora kumara iminsi batanafunguye byumvikana neza rero yuko ubukene bw'ubu ari bwinshi hampande yavuze naho baza we yavuze ko yagiye mu ndege atari bwagenye mu modoka no kuri yahimbaye cyane na banda yateye imbere cyane kandi bishobotse yibuke abo yasize.
Urakoze cyane Etienne. Joseph duhereye ku kibazo n'icyumvire cya Elia waravuga ati yarafise ubukene ari mu bukene butari buke budasanzwe ariko twumva ko afise icyumviro cyo kwiteza imbere akaba yaraguze ikibanza mu isoko nk'umuntu nka Elia w'umufasha gute kwiyumvira no guteka umutwe.
Mugize neza Jan, ni kuvuga ikintu cya mbere mu buzima ni kudatakaza icyizere. Burya iyo ufise icyizere byose birashoboka. Kigira kabiri ugaharanira kwitwa inyangamugayo kuko iyo uri inyangamugayo umenya iyo umugisha wawe uzizanana. Ni kuvuga iyo ubaye umuntu w'umwizigirwa mu buzima aho uri hose uko ko bahameze kose yaba nungaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo uri umuntu w'inyangamugayo iyo umuntu utari inyangamugayo uri umuntu w'inyajya cyangwa watakaje igitekerezo bamwe watakaje icyizere aho wajya hose ibyo bintu bibiri kandi ukumva yuko ushoboye ibyo bintu utabifise aho wajya hose birakugora nk'uko yavuze ati hari ubukene bwinshi yaraguze ikibanza iyo ni intambwe ya mbere akabona yuko niyo ntambwe yayiteye icyo kibanza hariho n'abatagifise kuko utamenye ibyo ufise biragora no kumenya n'ibyo ushaka. Nuko rero ngo no kugerageza kuganira namba by'ukuri ari umuntu w'inyangamugayo kuraba abantu bamutunja ubushobozi mu buryo bw'amafaranga z'amafaranga gusa mu buryo bw'ibitekerezo kuko kimwe mu byatumye nanjubyi wanje nigeze aho ngeze nuko nagiye nganira n'abantu bandusha amafaranga bandusha amashuri bandusha ibitekerezo bandusha ubumenyi kugira ngo ndabarakureho ubumenyi ndabaruhureho ubwenge inzira banyerekere inzira ashobora kunyuramo kugira ngo ashobore kugera iyo nzu.
Murakoze cyane. Reka twakire na Jean-Marie ku murongo. Jean-Marie uraho?
Muraho cyane.
Yego, Jean-Marie uduhamagaye uri hehe?
Ndi mu Rwanda, ni ubwa mbere mvuye radio ijwi rya Amerika. Ariko nishimiye uwo muturanyi wacu w'i Burundi. Kubona ko yihaye n'icyizere bigatuma agera aho ngaho nubwo natangiranye na hamwe ariko numvise ari ibintu byiza cyane. Abamushimira by'umwihariko ariko kugira ngo natwe tuzagire aho tugera nko mu biyaga bigari aba namubwira akaduha nk'umurongo akoresha natwe tumuvomba ibyo bitekerezo nkanjye ndi mu Rwanda ariko iyo urebye rwose ibitekerezo umuntu aba bifite ariko icyo kitwa igishoro kikaba ikibazo. Ese mu bintu bijyanye wenda agenda w'umurezi umwarimu mu bintu bya siporo uretse n'ibyo ngibyo bintu bya siporo akunda iki mu bintu bya siporo?
Ndakunda umupira witwa football.
Twigisha nk'ahantu mu Rwanda rwo tujya tubura nk'ubufasha ugasanga ubufasha ni bukeya ni iki hano dufite nk'ikipe ikomeye ariko ubufasha bwo kubona nk'umupira imyenda iki niba hari icyo yazadufasha rwose tukareba yuko nuko twajya dukira n'umupira dufite n'umwenda cyangwa dufite n'umupira kuko hari igihe dushakamo n'umupira tukawubura pe turacyakina nka karere nagira ngo nibarize ni iki yadufasha rwose nk'ikigo nashaka azambwire nyimufotorere mwereke n'aho dukinira ariko agira inkunga dutera muri urubyiruko turi kumwe ahangaha njye mwereka muha amakuru uko bimeze agira inkunga dutera we niyo dutugura umupira umwe.
Okay, mugize neza Oriane. Muduha jambo reka ntangurire uwo mu Rwanda umwigisha kandi bakaba bafise ikimu bagira iki y'umupira w'amaguru bakavuga ati mwebwe muri ngaho hanze mwo dufashe iki n'ikimu yacu kandi ishobora gutera imbere ibintu by'impunzi biratugora imipira turakina karere ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo mbanamuterere ikintu gisumba intererano y'amafaranga ikintu gikuru gisumba ibindi byose iki tugitekerezwa. Ni ukuvuga burya ikintu umuntu ashaka gufasha no gusumba ikindi mu bitekerezo nubwo baguha amafaranga nubwo baguha iki nubwo bakugurira ibyo bintu mugabo burema icyo gitekerezo udafite igitekerezo umuntu abaguhenze. Ni ukuvuga kavuze ati ni umwarimu kandi akaba afite akavuga ati turafite ikimu y'amaguru turakina karere ariko abarimu barahembwa. Ni ukuvuga barashobora kugira ikintu cyitwa dufate nka kope ubumwe cyangwa se ikimina hari ibintu twakoresha mu makambi y'impunzi tugasanga hano muri Amerika tumiye kujya gusaba ingurane muri banki ibyo ariko ababyeyi bacu tunabona bakura barashyira hamwe ugasanga bakora nk'ibintu by'ibimenyetso byo gushyira amafaranga hamwe. Rero kuri duke baronka barashobora gufata tumwe bakadukorera bakaraba nk'utundi tuntu bashobora kuba bodandaza ariko ku izina ry'iyo timu ni ukugira ngo no ngaha muri Amerika abantu benshi barabaragira bakaza kuri iki miduga ngo bagire bashobore gukusanya amafaranga kugura ibyo bagomba kugura.
Akaba rero nongaha duceye dusozerera ibiganiro tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunzi imbere y'uko duhana gahindukira y'amaranda bibutse ko ejo aho bukera ya Addis Ababa muri Ethiopia hatangura inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ibibazo nyamukuru hindongozi za Afrika zizogaruka ko nibazo c'ibiturire hamwe n'abimukira. Amakuru dukesha ikinyamakuru ca Bongereza BBC nuko umunyamabanga mukuru wa UNU Antonio Guterres aje yamaze gushika Addis Ababa yasavye ashimi se perezida wa Kongo Joseph Kabila gutunganya matora bitarenze uno mwaka. Ikindi uwo mutegetsi wo muri ONU yagarutse ko nuko yavuze yuko abantu babera intambamye umugambi w'amahoro muri Sudani yepfo babwirizwa gushengezwa kandi bakabafatira ibihano bikomeye. Mukamenya ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame byitezwe ko ashikirizwa ku mugaragaro uburongozi bw'uwo muryango umwe bwa Afrika muri iyo nama izotangura ejo Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Tuzobandanya dukurikiranira hagufi biriko biraberayo tugize ico tumenya atubabwire akaririmbo imbere yuko duhana gahindukira. Rero nshuti bakunzi mwe mwari komera kutega amatwi ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya twari turabibangirira ngaha ariko ijwi rya Amerika muraza kubandanya muyumviriza mu zindi ndimi zitandukanye muragumiza ko rero murongo ku ijwi rya Amerika na Lidiane Nahazo minisitiri ya gatanu yakoze Fatuma Dimasi Kalala yari mu buhinga bw'ivyuma twemi tubipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi wa Mungu umwiza. Karirimbo ni Emeline
you marry me.